Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 2025 gitugutu umwaka w'ibihumbi 2024 n'inshuti namwe bagenzi mashimwe gukurikira Radio Nzamba agateka kawe tubahaye mwiriwe tubahana ikaze muri ano makuru twabateguriye akaba agizwe n'izi mwingo nkuru nkuru zikurikira. Umugwi w'igihugu utegura amatora seni umenyesha ko abarundi barenga umuriyoni n'ibihumbi 700 aribo bari bamaze kwiyandikisha gushika ku munsi wa kane kuko bazo kwita amatora ategekanijwe mu mwaka uza w'ibihumbi 2025 nayo ngo bagenda kwiyandikisha ku gahato ko bajeje intwaro barabifitiye uburenganzira mu kurarika abo barongoye. Nyamara mu runani rwa politiki Sefo Harusha ngiyo ngendo iteye kubiri n'amategeko murabikurikira mu ntango z'ano makuru. Umushikiranganji wa mbere arihimerera ko bimwe mu bituma imigambi ya leta idashyirwa mu ngiro harimo kubera abakozi bamwe bamwe ba leta badafite ubumenyi bukwiye. Yabivuze kuri uyu wa kane imbere y'abashinga amateka n'abakinguza amateka igihe yari kurashikiriza ibijyanye n'uburyo bwakoreshejwe mu migambi ya leta mu mezi atandatu aheze. Mu ishyirahamwe Ulicom baranegura iyo mvugo kuko ari uguhemukira abanyagihugu baba batanze amakori yabo ku neza y'iterambere ry'igihugu. Imwe mu migambwe n'amashyirahamwe ya politiki asanzwe afite ibisata bikorera hanze aragiriza leta y'Uburundi ko yifuza kubandanya icamo imigwi abarundi ico kimwe n'ababa mu makungu bicishije mu gitaramo ciswe Burundi Day gitegekanijwe kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2026 gitugutu mu gihugu c'Ububiligi. Kwari guca ku mayange mukanyisa se amakuru mwido nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze amakuru tubateguriye tuyahere mu gisata cha politiki. Abarundi barenga umuriyoni n'ibihumbi 700 nibo bamaze kwiyandikisha kugira bazokwitabe amatora ategekanijwe mu mwaka uza w'ibihumbi 2025 inyuma y'iminsi itatu ico gikorwa gitangujwe n'umugwi seni. Ivyo vyamenyeshejwe n'umukuru w'umugwi w'igihugu utegura amatora seni hari kuri uyu wa gatanu mu kiganiro n'abamenyeshamakuru. Abajijwe ku kibazo c'uko abanyagihugu bariko batwagwa ku nguvu kwiyandikisha, Prosper Ntahorwamiye yasiguye ko abajejwe intwaro bafise imikenyero yabo kugira bararika abantu baje kwiyandikisha. Kurikira
igitigiri tumaze kuronka c'abamaze kwiyandikisha mu gihugu hagati kugeza ku igenekezo rya 2024 gitugutu umwaka wa 2024 inyuma y'iminsi itatu iyandikwa ritanguye abamaze kwiyandikisha bangana n'umuriyoni umwe ibihumbi 742 n'ijana na 11 n'ibice hafi 29% dufatiye ku bantu twiteze ko bashobora kuzokwitaba iryo yandikwa. Iyandikwa ry'abazotora mwaka wa 2025 ku ntara ibitigiri byifashe uku gukurikira gushikejo ivyo umunsi ntibirimo. Mu ntara ya Gitega gushikejo hari amaze kwiyandikisha abantu bangana n'ibihumbi 482 n'88. Mu ntara ya Butanyerera gushikejo hari amaze kwiyandikisha abantu bangana ibihumbi 423 961. Mu ntara ya Bujumbura hari amaze kwiyandikisha abantu bangana ibihumbi 354 581. Mu ntara ya Buhumuza abari bamaze kwiyandikisha gushikejo bangana n'ibihumbi 274 913. Mu ntara ya Burunga bangana n'ibihumbi 205 776. Ibiharuro vy'abamaze kwiyandikisha hanze y'igihugu tukaba tubirindiriye ico gikorwa kirangiye kuko bitoroshe kuronka ivyo bitigiri ku munsi. Umugwi seni ugahamagarira abasigaye bakwije ibisabwa kwiyandikisha iryo sango ntibarengane. Umugwi seni uboneyeho akaryo ko kwibutsa abarundi ko gutora ari uburenganzira n'agateka kuri uwo wese akwije ibisabwa ko ari nk'itegeko kuri uwo wese arabishinga na kazoza keza k'igihugu cyamwibarutse. Amatora yerekeye abenegihugu bose hama abenegihugu nabo batwagwa mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu. Ubutegetsi bwose burafise ingene buhimiriza abenegihugu kwitaba kiraba igikogwa kicanke kiriye kwa koloni bo barakubita n'ikimoko rero nikibuza yuko leta ibonye ko ari ngingo zikenewe zifatwa ku neza y'igihugu izifata leta rafite uburenganzira bwo gutegeka guhimiriza bene igihugu gukora igikogwa kicanke kiriye hatari isuku kugira isuku nye ni cubahira umukuru w'igihugu azosohora itegeko rirari kabene igihugu kwitaba amatora ico kiranga minsi ndakikubwiye buritegura umukuru w'igihugu ni yarari kabene igihugu kwitaba amatora nzoca ndagusaba dosi
Murunani Stefo Harusha ruhurikiye mu batavuga rumwe na leta ruriya miriza iryo terabwoba ibandanya rikorerwa abanyagihugu bategekwa kuja kwiyandikisha ubwo runani rufatira akarorero kuri musitantiri wa komine Mpanda iri mu ntara ya Bubanza na dini y'ibitanga kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2024 uku kwezi turimwo yasohoye itangazo avuga ko uwo wese asaba akarangamuntu canke ico kindi cose yifuza muri komine arongoye ko abwirizwa kubanza kwerekana ko yiyandikishije mu matora yimirije yo mu 2025 Jean Bosco Rwigemera icegera c'umukuru w'urunani Sefo Harusha abona ko izo ngingo ziteye kubiri n'amategeko yibutsa ko kuja mu matora canke kutayajamwo ari uburenganzira bw'uwariwe wese kurekira
kwima umunyagihugu impapuro asaba muri komine ngo nabanze yerekane ko yandikishije mu matora aho uyo mutwara bayisuze irihe tegeko ry'umugambwe akorera izo mpungenge zo kuba ariko bariyandikisha ku bwinshi ntizategerezwa kuba icyigwa cyo kubona ko ayo matora abanyagihugu bayahinduye mbega kuva mu mwaka w'2005 ko amatora amaze kuba icuro kane ubugira bube ubugira gatanu na kahe kamaro abo bita ko batowe bamariye umunyagihugu atari kumwiyitirira gusa atari ukumutera ubukene atari ukumucura bufuni na buhoro atari ukumunyuruza akabwirengero atari ukumwangaza atari ukumuta mu ibohero atacazira atari ukumwica rubozo atari ukumunyagutwiwe atari kumwica azira ibyiyumviro vyiwe ngo nuko bitandukanye n'ibyiyumviro by'umugambwe uri ku butegetsi muri iki gihe uwo ndondagura mabi akorerwa abanyagihugu ni menshi niyo yavuga ngo yaheze uwo wese yumvira nk'uwo musitanteri wa Mpanda nategere ko abanyagihugu sibijuju amabi bakorerwa barayabona iyo banse kwiyandikisha n'ubutumwa ahubwo baba bahaye abategetsi nta kamaro ko kubagira kw'iterabwoba amaherezo iyo terabwoba rizosendwa kuronsa impapuro barondera uburenganzira bwabo kanatsinda ntibazibaha ku buntu nyinshi baraziriha amahera kandi ayo mahera komine irayakeneye
yari Jean Bosco Rwigemera icegera c'umukuru w'urunani Sefo Harusha tukiri muri politiki nyene ikiringo c'umwaka w'ibihano giheruka kongegwa Uburundi n'ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya n'ikimenyetso gikomeye cerekana ko amakungu abandanya gukurikirana ibiba mu Burundi byemezwa n'ishirahamwe Rukristu Akat rigwanya ihohoterwa rya kirema muntu mu Burundi umushingwamanza Armel Niyongere arongoye iryo shirahamwe arashima iyo ngingo yo kongereza ibihano akavuga ko izotuma abategetsi b'u Burundi bikubita agashi bakubahiriza amategeko mu gukingira agateka kazi na muntu kabandanya guhungabana mu gihugu tumukurikire
kongera ikiringo umwaka ibihano byafatiwe u Burundi n'umuryango umwe bwa Buraya ni ikimenyetso gikomeye kandi ngombwa birerekana ko amakungu agumije ijisho ku bijyanye n'iyoherezwa ry'akazi na muntu mu gihugu cyacu nk'uko soma twabyerekanye mu byegeranyo soma twashyize ahabona ibyerekeye gufungwa ko batavuga rumwe na leta hamwe n'itotezo bagirirwa abanyagihugu iyo ngingo yo kongereza ibihano ishimangira ko hakiri byinshi bitarakogwa kugira igihugu cy'u Burundi cyubahiriza agateka-kazi na muntu twizeye ko iyo ngingo izofatwa n'abategetsi b'u Burundi nk'amahigwe nk'akaryo keza ko kwerekana iyubahirizwa ry'agateka-kazi na muntu mu kurekura abafunzi bazira ibyiyumviro byabo gufungura urubuga rwa politiki no kugwanya kudahana mu gukurikirana abo bose bahohotera agateka-kazi na muntu ibyo bizotuma haba imigenderanire myiza hagati y'u Burundi n'amakungu harimo n'umuryango umwe bwa Burayi
Umushingwa manza Ahmel Niyongere arongo yishirahamwe Rukristu Akat Burundi inyuma y'akaruhuko gato turabandanyiriza amakuru yacu mu gisata cy'imigenderanire.
Inzamba.
Leta y'u Burundi ngo yifuza ibicishije mu giteramo cyiswe Burundi Day gitegekanijwe kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2026 gitugutu kubandanya icamwe imigwi abarundi cyo kimwe n'ababa mu makungu, bimenyeshwa n'imigambwe n'amashyirahamwe ya politiki asanzwe afise ibisata bikorera hanze CNL, UPD zigamibanga, FRODEBU, Sefor Arusha, Senared n'umuhari MAP Burundi Buhire. Mu itangazo ryashyizwe habona kuri uyu wa gatanu ku bwa Aime Magera ku izina ry'uko runani, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarakwiye nyabuna gushira umwete mu kurondera gusubiza hamwe abarundi biciye mu biganiro n'impande zose zegwa n'amahoro hisunzwe amasezerano ya Arusha. Kurikira
twasohoye itangazo kugira ngo twongere twiyamirize ako kabi kabishe iyo ngendo ya CNFD yayihaye kubuzira cishamwe abarundi bagabo ibacamwe imice ibazanira ibyaduka ngo mpaka ngo aribyo bibarongo kandi abarundi aribo bagomba kwishyiraho ababarongoye. Ni ibintu CNFD imaze imyaka kuvangira ngo ikibaho, no kuvuga iri ku butegetsi imyaka 2000 ahetse. Imisi yose iyo hari abarundi bagomba kwitunganya iyo nyerekeza kwitunganya, twashatse kuvunira kagohe abarundi ntibazana nyabahururu, abo bantu bavuye Bujumbura, abo bantu CNFD yazanye ntibabaha amatwi kuko diaspora y'u Burundi isanzwe yitunganya. Abo nabo turabazi n'abantu batumwe n'ubutegetsi, turabazi ni CNFD yabashizeho. N'ikimenyamenya nuko n'ivyo bakorerako ni ubushikiranganji bw'intwari yo hagati bw'abarungitse. Ibyo bababwira ati abagomba kubarongora ni ubushikiranganji bwabashizeho, ubona yuko nyene ari vya bintu nyene CNFD yamyigendamwo ayangende ya misi yose. Urabona ko baza batana imigambi bafise bakavuga ngo bagiye kubaka ngo inzu ya diaspora, iyo nzu ya diaspora wababaza ati mbega iyo nzu ya diaspora ni bande bazoyubaka. Urabona ko bari kubarondera ukuntu bajya inguvu ukuntu banunuza amaraso abanyagihugu, kuko iyo nzu ya diaspora sinibaza ko ari cyo kintu cyari gikuru, nuko ata migambi bafise. Hanyuma ngo Burundi Day, iyo Burundi Day ibananiye gukorera Burundi, hanyuma bakazindo nk'abantu nyene ubutegetsi bwagiye kurondera mu 2020 muri azi ukuntu batashe, mugabo bakaba baratashe bwegwa i Burundi, mugabo ukaza wumva uno munsi ngo niyo bagiye guserukira diaspora. Basanzwe bakorana n'ubutegetsi, basanzwe bari mu Burundi baratashe imbona nkubone, baje gutugwa n'umukuru w'igihugu bakajana bakagenda bakabakira, mugabo uno munsi ngo barabagarukana ngo bagere ku gutunganya diaspora. Nicyo gituma tugomba kubatera ibyasi twese ibyo bakora mu Burundi, ntibagomba kubikubira no kubizana ngaha mu mahanga aho tubaye.
Mu makuru ajanye n'ubutunzi, ukutagira ubumenyi buhagije mu bijanye no gutunganya imigambi mu bahinga b'ubushikiranganje butandukanye mu bijanye n'umugambi bise budget programme, biri mu ntambamyi zatumye imwe mu migambi ya leta idashikwako. Byashikirijwe ku munsi wa kane na Gervais Ngirakoguca, umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi, igihe yari kwashikiriza abashingamateka ibijanye n'uburyo bwakoreshejwe mu migambi yaranguwe muri amezi atandatu aheze. Kurikira
ikigogwa twakigiye muri gishasha tukijamwo abahinga dusanzwe dukoresha mu maministeri atandukanye batateguwe batigishijwe. Ibyo byose byarabaye intambamyi ku buryo usanga bitoroshye, kuko lobije programme isaba abantu bamenyereye cyane ibintu bijyanye na planification, kugira baplanifiye nyine ku isaha kandi badomako. Kubera ko kenshi na kenshi uravye abahinga bacu ibijanye na planification usanga ari kibazo, iyo nayo nyine yarabaye intambamyi ku buryo naho bije programme twayigiyemo usanga twayigiyemo dutatona, kandi n'ubu utazovuga yuko tugitatona zo bari karabije, kandi tuyijamo abantu batateguwe.
Mwishirahamwe Ulicom babona ko bitumvikana ingene leta y'u Burundi inanigwa gutunganya ibijanye n'amafaranga ikoresha, kuko ariko ubuhinga bwonyine bwerekana ko amafaranga akoreshwa neza canke nabi. Ku bwa Jean Nduwimana avugira iryo shirahamwe ngo leta ntiyari ikwiye kubandanya yakamatagise n'amakori abanyagihugu kandi byarayinaniye gushitsa imigambi yayo. Tumukurikire.
Mwishirahamwe Ulicom, ishirahamwe ryishinzwe kugwanya ibiturire n'isezerano ry'amatungo ya leta, turatangazwa n'imvugo ya leta y'u Burundi kuvyerekeye ishyirwa mu ngiro rya systeme budget programme. Ivyerekeye rero budget programme inasubigwamwo mubzire ke gestion de programme de budget de l'état kubera yuko nibwo buhiga bw'uburyo bwonyene bwerekana ingena ma leta ajashobora kugira amahera yayo ku mugaragaro hariho ibitabo bishika umunani leta itegerezwa gukora kandi kabikora ku mugaragaro atagifuri ikozemo rero kubera nk'ubu aho umushiranganje wa mbere yavuze mu namashinga mateke jo yuko ngo babigiyemo batavyumva ngo vya budget programme ngo ntabahinga bafise babizi urumva aravuga yuko atabantu bashoboye gukora akazi atabantu bashoboye kugera amahera y'igihugu mugabo bakabandanya baka budget baka amahera abanyagihugu bakamandanya begeranya amatagisi begeranya amakuru y'abanyagihugu kandi badashoboye kuyagira ivyo rero biratangaje cyane twe mwishyiramo uri kome ivyo tuvyita akamuna kuko rizumvikana ingene leta nzima igera ubuzima bw'abanyagihugu n'igihugu ishobora kuvuga yuko idagishoboye kugera ibintu by'abanyagihugu ku mugaragaro idashoboye kugera ibintu yerekanye ido nido etape par etape burazi bijya bitaba umunani kuri etape par etape hariho harimo ibyo bita budget citoyen budget citoyen ni igitabo cya kane ivyo utegerezwa kwereka abanyagihugu ivyo uri kurabakorera amahero uri kurakoresha ko atari kava mu kirere ko atari kava mu kuzima ari amahera yabo kandi atereza kubagarukako
kubwa ubikome ngo leta yari ikwiye kwegera abahinga nk'abigisha mu makaminuza bakayereka uko bikogwa n'ubu nyine dukurikire Jean Nduwimana umuvugizi w'ishyirahamwe ubikome
yaba abarundi bumva yaba abarundi babwirwa bakumva bakebwa bakabona hari hageze ko abo badashoboye ivyerekeye budget programme hari hageze yuko baca basubiriza n'ababishoboye kuko udashoboye igikogwa kuvyukuri onetema uca ubisuga ishoboye akagikora ivya budget programme hari ababishoboye ahi bujumbura hari abantu babishoboye mwishyiramo uri kome twaravyigishije inshuro nyinshi ivyerekeye budget programme hari abahinga hajya muri kaminuza y'u Burundi abaprofesere bashoboye ivya budget programme bari ya baprofesere babitwa ba Gilbert bigisha mu za ekonomi hajya kuri universite y'u Burundi kubera ko batubahamagara bakabashira muri ijya ntuze hajya muri finance bakabibereka kuri kwa tuwa amagara bakashira hajya muri presidence muri planification bakabibereka none niba ari hajya ntibabizi sabigisha babyo kubera ko bavuga yuko abakozi ba leta batari none abakozi ba leta nisudire kugira ngo bagume bonona amahera y'igihugu batazi ibyo bariko barakora iyi nk'uwo bubaza umushiranganyi wa mbere wo bubaza ijya bije ya leta akamubaza amahera amaze kubonekera kubera ajigwa n'abatabishobora kubera budget programme bayikuyemo batayiteguriye batabishoboye mugabo bagapfa kubikora aho gufuma bavuga bati tubane tubihagarike turindire tuvyige turondera abahinga babishoboye hanyuma bace rero baza kudufasha kubishyira mu ngiro budget programme yego ibintu byose birigwa
ni kuri izo ntererano z'umuvugizi w'ishyirahamwe Ulicom duciye dusozerera ko amakuru twari twabateguriye kuri uno wa gatanu reka nshimire mwebwe mwese mwaduteze abiri nshimire na bagenzi banje bafashije kuyegeranya kuri mikro kwari kumwe na Pierre Gahungu ndabifurije kururanirwa mu bayi no mu byanyu nabo utaha.